Twashimye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, na FM 93.3 I Karongi. Muri Uganda muratwumva tankomanzi kuri FM ya Voice of Muhabura 88.9 I Kisoro no micungararo yaho. Ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube ya True, Facebook, Instagram na X ni VOA radio ya Trikaze. Mu kiganiro muri isanga cuno musi ni kiganiro mwateguriye mukamubwiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe. Icuno musi rero kiremesherejwe muri studio y'indwi.
Se suivent, se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain.
Nuko rero salut les amoureux nakarimboka Joy Dassin bivuga ngo ndaramukije abakundana. Urase umukunzi nta ufise uno musi muri muri sanga tuza kuyaga ku vy'urukundo. Joy Dassin arabitwindije mu muri salut les amoureux. Uremera none ko kuranga umukunzi bikora canke ntuvyemera. Ikigo cyo mu Faransa, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, cerekana ko imyaka yo kubaka urugo ku bakobwa muri rusange igeze kuri 37, ku bahungu ikaba 44. Hinge gato tuduze kano karirimbo hamaje tugaruka gato kuko muhinga bw'ivyuma bari kwatubwira ko hariho abo tutareko turumvikana neza.
Demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tout.
Nuko rero ni Joy Dassin mu karimbo kiwe salut les amoureux. Nariko ndabaza nimba wemera ko ukuranga umukunzi bikora canke utavyemera ko bikora. Turabigaruka ko muri muri isanga hino musi. Ikigo cyo mu Faransa, Institut National de la Statistique et des Études Économiques, cerekana ko imyaka yo kubaka urugo ku bakobwa muri rusange igeze kuri 37, ku bahungu ikaba 44. Ubu abakiri bato bubaka izabo mu myaka yegeye imbere ugeranije n'abakera, bivuye kubura akazi kubakaronka kakabatwara bakibagira kubakaronka kakabatwara bakibagira iby'urukundo, kumara umwanya munini mu mashure no kuba babarakundanye ariko bakaja gutandukanywa n'ubuzima aho baja mu mabanga mu mahanga kurondera ico rirenza. Muri muri isanga y'ino munsi twatumiye umenyesha makuru yigenga Josephine Jones Nkunzimana aheruka gutanguza urubuga rwitwa Kanjenje. Kanjenje rero ruhurira ko abarondera abakunzi waba uri mu mahanga no mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Turabigaruka ko uno munsi Josephine Jones Nkunzimana ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo tuyage ku vya Kanjenje uri ngaho i Buruseli mu Bubiligi.
ndakuramukije Diane ndaramukije namwe mwese muri ko murumviriza izwi rya America nkabanda bishije kaze namwe muri kino kigali kugira tuze gushaka kuganira ku bijanye na kanje njura koze
yego turakwipfurije urukundo ko rugusaga mu mpande zose nimba ufise canke sinzi
njewe
naraze kutubwira
ndavuga ko satire ndabe yuko byoza mu nzira
ego gente nari mvuze ko uri umumenyesha makuru yigenga ari kuranateza ijwi ku binyamakuru bitandukanye ubutizi ijwi ryawe hehe ga Jones
kubuganisha ibintu byose bashaka no kuba ama studio bashaka gukora na ama studio bafite apartment
ndumva muhinga bw'ivyuma Itelefoni ya Jones itarikura kunda neza. Jones, ahantu hagaze urashobora kuraba ingene uguma wegera aho utari kugira ngo twumve ko twumvikana neza. Ari wambwiye muhinga bw'ivyuma ko tariko turakumva ariko ubunye numve ko twumvikana. Uratwumvaga Jones?
Yego, njye ndabumva neza ndiko ndabumva neza.
Ubu ratwumva natwe turakumva goma aho nyene rero. Yego, ariko tubwira ku ijwi uritiza.
Ijwi ryanjye ndaritiza abasanzwe bahanisha ibintu no kuvuga ama publicite ndaritiza kandi bitaje inzamba agatika kawe aho mpora nshikiriza amakuru mu kirundi cyangwa mu rurimi rw'igifaransa
uno munsi rero turi muri kanjenje tuza kuvugana ku vya kanjenje ku vy'urukundo Jodasa yatanguye adufasha kwinjira avuga ngo salut les amoureux aho muri hose rero uno munsi tuvugana ivy'urukundo urafise ntufise abaranga muremera ko bibaho canke bitabaho Jones arabitubwira ariko kanjenje Jones kuri kizina kanjenje kera tukiri bato hari mikino twakina tuvuga kanjenje karirangura katika nibyonye canke ni bitandukanye bindi kanjenje kubera iki
izambo kanjenje yanze mu gucyo oya turi kumwe n'ubusanzwe akora kuri radio Rema FM aho iteganiro nari nagitanguze nibaza ko hari mu kwezi kw'icyenda mu 2008 aho nari nsanzwe ndumenyesha makuru muri Rema FM ama turi kumwe na uri na mitwe icyo gihe yaratwara yari mu barongoye Rema FM turiyumvira afandarimvira ikiganiro hama turi ko turaganira ku bijyanye n'izina twese duhuriza kuri kanjenje kujya uvuga ati ndasagura kanjenje kafikanengura n'uzi uza kugwa ko ariko baba bari benshi ko nubundi umwe w'umukobwa ukimwa n'abantu benshi kandi ukushijwe n'abantu benshi ariko afata mu mukagira ucaguye ati n'uyu icyo kiganiro rero kitwa kanjenje hama nanjye mu nyuma nkaba nashaka kukigarukana ariko nka group ya WhatsApp kandi na page ya Twitter kugira umuntu uwo ari we wese ari mu Burundi ari mu Rwanda ari muri Afrika ari Burayi ahantu hose ku isi yose umuntu azosobore guhuza n'uwundi bahuriye muri group bashobora kuganira bagahuza bakubaka ibizo bibahereza sasa
None ga Jones urumva uravuga ngo ni uwo mukino twa tuzi nkuko utori ikintu mugabo ni nkatombora tombora yavyamye uravuga ati ndatoye sinzi ko ntoye neza canke ntoye nabe ibyo bya kanjenje duhava tuvuga ngo abazuhurira ngaho bazoba bari muri tombora ushobora gutombora neza canke ukazotombora nabe bizogenda gute
urumva ibintu byo kuzima nta ubizi muze naruburirimbyi w'umurundi yitwa Big Fizz niwe yigeze kurimba ngo maisha ni karata kuna kupata na kukosa ngo ubuzima ni karata hariho kuronka no kutaronka urumva uzosobora kukizamo uronke cyangwa usobore kubura ni nka kurya n'uso wakora warasinye ukibaza ngo singeso nziza ugiye kumuraba ugasaga finalma asingeso mbi ni nka kujya ukundana n'umukamarana iminsi ariko ukabona ko mutahuje finalma mukava urumva bizovana n'umuntu umuntu wese aje azoba azi yuko ashobora kuronkamo nk'uko rero nk'ahandi ushobora kuza muri kanzize n'uronkeye muri kanzize ariko isiza nuko wowe uje kurondera ukishyiramo kuze kurondera il faut être émotionnellement libre ukaza uje kwishyiramo kuze kurondera kandi ushobora no kubura kubera hariho abantu petetse mudahuza sima muri kanzize muhuriyemo
hama rero iyo kanjenje bigenda gute umuntu murara bimyaka mukashakurebure tubwira ingene kanjenje bigenda kuva umuntu yashaka kujamwo gushika tora umukunzi hama agakinjuru yamaze kumutora canke baragumamo bagafasha abandi tubwire ikora gute rero
urumba muri kanjenje umuntu ariyandikisha ariko nimero ya telefone itangwa na 229 nimero ya WhatsApp umuntu arashaka kwandika message akavuga ati jewe nanifuza kwinjira yinjiye rero jese ndamushyira muri group ya WhatsApp muri iyo gupu ya WhatsApp rero harimo n'abandi muri gupfa WhatsApp ni uza kurondera ati uyu ni sawa uyu si sawa nokuvuga ko hinjiramo gusa abantu b'abaselibatere ibyo je tiens le préciser urasa kuba mu divorce uza ku wundi mugore wundi ibyo nibisanzwe hariho naba divorce bagasura ku ruhande bagore baka nawe nyine n'ubisanzwe ariko nyagira uvuga ngo ali marié par exemple ngo azozangwa ze kwinjira muri internet uko kanjenze niye abaselibatere niye bari kubarondera kubaka afana abifuza kuja gusambura cyangwa abandi bifuza ibindi nkeje naronse umuntu anyandikira arambwiriza kuri ati jewe natakotwa turigumaniye gutya ariko si ukubaka rimwe na rimwe tuza turabonana tujyohegwe hamwe amabiherere ngaho ica kanjenje si uko kanje no kuza kurondera umuntu ufise intention yuko uzakuba
none Jones hama ugacubimenya gute nk'ubujewe nibere Washington DC wowe uza kumenya gute ko Diane ari marié canka atari marié ndi célibataire ari célibataire ndi divorce nari divorce hari ibintu bitavugirwa ku mugaragara uzomenya gute ko uri muri Sudan n'uri muri Afrika y'Epfo abazorinda kukwereka ati general nta ndabintu kizanje nta bague certificat mariage uzoyikura hehe kuri bo bizogenda gute kugira ngo ushishoze ayo makuru yuko yubatse canka tubatse
Diane isi ni ntoya wowe una uri Washington jewe nabisatse nakurondeye neza ndashaka kumenya abo mugendana abo muvugana abo mwitsarana nishaka kubura umuntu numwe ashobora kuba akuzi cyangwa izina ryawe cyangwa ngo tureke kukurondera kuri Google ubwo muhinga tutaragera ko novuga nti iyo ni vose ndayigera ko yukuvuga yuko niyo ufite umuntu wese aza kugushaka kwiwe ariko tonse natwaho tugeza mu kuraba yuko yoba yubatse gatubaza aho hariho abashaka kuducamo ariko jewe tuganiriye ndumva eta fimuntu hari nabombira nize numva nturagira kugira mariage wewe
imbere yuko
kukumva ko atarivye ari bube
imbere yuko mushamuri kanjenje mubanza kuvugana mukagirana ibiganiro
yego je tubanza kuganira kandi urumva ico no kugira nuko kanjenje niragira kuri nivo aho twovuga tuti reka dutume umuntu hari yaje kuverifya ko uwo muntu abaho atari catfish cyangwa ibikene biki ubwo rugere nago turagira ariko turasobora kumenya kubera abandi bantu bahaba kanze nje kwandika namaze kwandika ama message menshi mu kirundi mu gifaransa mbere no mu cyongereza ariko no kuvuga ko tuzoverifya gucika kuri nivo tugera ko ariko usanzwe yubatse
Ndo banje kubasuhuza mwe no mutumirwa wanyu kandi mbashimira cyane kuri iyo nsanganya mwaduhaye umunsi yo kuganiraho.
Akabazo kawe kuri kandi.
Natangiye mutubaza ngo ese kurangira umugeni bira mu kibazo iratitse mwatangije.
Twabajije umukunzi ntiturashika by'ubugeni bibanziriza ku bukunzi nimba n'uwo mukunzi
mukunzi ariko kandi nanone ni nawe uvamo urumva ntabwo ari abakunzi gukundana by'ibisanzwe no gukundana n'ubundi tekereza ko bashaka kuba babana biriya bintu birashoboka cyane ko umuntu ashobora kuba yakurangira kandi uwo akurangiye bikaba byahura cyane ko niba umuntu akurangiye umuntu akakubwira kubigaragarira amaso uko uwo muntu yitwara abasha kuhahuza n'indi mukaganira uwo mutumirwa ni iki ngiki ntabwo mbasha kukurura neza ngo mucunge neza ukuntu abantu hari abantu baba bafite ingo agashobora kuba yabyinjiramo nyamara akaba yitwikiriye irindi zina cyangwa se ukundi kuntu ku buryo n'abantu bashobora kuba ari inshuti ze badashobora kuba bamumenye kuko hari abantu tujye tubona ariko ukaba utamenya niba yubatse urugo ariye cyangwa se ari simba ukibaza rero uwo muntu icyo gihe usanze ari mariye bigenda bite ikindi nagira ngo mumubaze ese hari amakupure baba barahuje bamaze igihe kingana iki batangije uwo mushinga kuko nino mu Rwanda hari uwigeze kubigira niwe abyita ndangira umugeni ntabwo nzi iherezo ryaryo uko byaje kugenda hanyuma we uwo mutumirwa nansubize kuri utwo tuntu
urakoze akabazo ka mbere mugakora duse benshi sinzi ko Jones aza kugaruka ko yari wari wabyishije Jones kiretse ushaka kusubira kubitomora mugaba ka kabiri ko kati hari ha abo bumaze guhuza yego
ego icya mbere no kubizanye n'ivyo aravuze ko babasa ko bari marié ubu yariho na Africa c'est quoi collapse inomero yo sisemwe urabona umuntu uko yitwa ni foto y'ikaza ibintu byo tuzogerageza ariko uri marié ntazari ikiyo bitakabiri nabo bazize ngo hariho bamaze guhuza ndiye nagenda kubwira ko ariho nabagize mariage muri kanzenze igitangura kuri le mfm kandi baronsa abantu bubakana bubatse bari marié uno munsi bafite n'abana hari abantu benshi cyane ikiganiro cyakunzwe cyane abantu benshi bagasobora guhuza kandi hari benshi bahujije
reka tuje kuwitwa Jean-Claude nawe Jean-Claude kaze kuje muri Amerika
yego yego ndabumva
uherereka Jean-Claude
merere muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru akarere ni Masisi
muvuga make
nayi ntambara tu
ariko uno munsi ntacu reka tubaruhurire gato tuje mu y'urukundo akabazo kwa Josephine Johnson Nkunzimana kuvya kanjende canke kuvyaba kuvy'urukundo muri rusange biciye muri urubuga rwiwe ruzoza rurahuza abipfuza kuronka abakunzi
yego nagira urari rero waje kubivugaho nyine najya ko kantu kera nyine tukira abana ndega mbona tubikoranye tugakora kanjenje ubwo twabaga twubitse ibiganza hasi umwe dukoraho wo kaguyeho akangira kabirindira ikiganza tukongera kabararirimba iyo kanjenje ariko naho ni ko nyine uyu mutemirwa yaje kubitekereza kugira ngo aze kumushinga nyine kiriya kitwa kite kanjenje ariko ako nari nshaka kumubaza se hari birashoboka ko haba hari n'abahuye bakabana bigashoboka ubu tuvuge njye nibereye wende no muri Congo wende ndayibereye muri Amerika si byashoboka ko twakundana tukabana mbese nabihereza ingero niba hari abo wenda ababanyi bari kumwe bubakanye bari kumwe n'ubungu
urakoze yaraheje kukishura ariko candaka guhindukiriza ukundi kugira dutere imbere tuja tuje imbere mu kiganiro tutajinyo murakoze cyane Jean-Claude ngaho Masisi
yego
Jonte wari wamaze kuvyishura ko ari ho abamaze guhura bakanazubaka ariko nuririye ku kibazo ciwe reka mbaze uhuza gute Burundi Rwanda Amerika canke imipaka uravanga ntucagura mu guhuza bakugana barakubwira ati je nishakira diaspora wundi ati nshaka kavukire hari yabigenda gute ni kubihugu canke uravanga vanga
ibintu biravanze kubera umurundi asobora kuvuga urumva ni groupe urabonamo nimero y'umuntu babona ifoto yiwe yashizemo wowe ukavuga tuyunda mushimye reka bariwe tuganira nubwo ni wowe mwene davoro witsagura ubushaka ariko itunabonye benshi baratsena inbox iwanje kugira bambwire ati zewe nshaka kuva mu diaspora sinzi icyo bariye kuva mu diaspora dore abantu bakiri muri Afurika sinzi ko ari bya bindi by'ukuvuga ati nshaka viza nshakuza kunura ngaya ariko ikibonekeje ni uko benshi baba bashaka diaspora ama diya ikintu wamenya ni uko nk'abantu twebwe dusanzwe turi buraya turi amoke y'urukundo kubera tudafite abantu twaronse twabarongenga iyo uba ushaka umuntu wo ngaha uramubura kuko iburaya abubaka ni bake zemaze imyaka itanu nise ituma na kanzenze nayitanguze le 31 May 2024 ko ariwo munsi nari nkugize imyaka itanu maze iburaya maze kuza muri mariage zitatu gusa utanda umuntu azwi bishobora kuba yimvitse mu mariage menshi ngaha angajema ya mariage ni ikintu gitinyitse cyane gose
nekuvuga nta bakunzi bahari amabarabara ingene bayuzuye mu metro na hehe aho muca hose ga Jones ningene muba bavuga ngo muratagatse urabura umuntu akubwira ngo bitere katu
urumba
byangirahe
abakuraba bakundura gakora wambaye neza abo baruzuye abasaka juste ko mujyamana abo baruzuye abasaka byanda gutakiye hijya no hino imbura kimazi ingwiza murongo abo turabuzuye n'ukuri abo baruzuye ariko kugupropoza mariage mu kintu kiri serieux tubane ni bati abakobwa bese arakura akarindira akabura nansomye muvye kwandise yuko situ yo mu Faransa ivuga yuko ubuya le mariage abantu batangura kwimvira kuba 47 ans abagore 44 ans kubagabo rapa konta yuko kera ivyo bitaba kera umukobwa ahejeje seconde cyagaheza universite ubwo niyo yabagiye nta mukobwa muvuga anso gemi arumbira ubu ari kumuntu agira no kubiya 50 saharaje
none siko kirya kigo kiravuga kicagaruka kikavuga ngo uba bantu bakiri bato cyane cyane muri biriya bihugu byo muri Afrika biko biratera imbere babibereye muri za PhD bakagira ama maîtrise niki bakaja mu buzi ugasanga biragoye uwo mwanya urumva kubangikanya ibiharuro n'umugabo canke kubangikanya ibiharuro n'umugore rimwe na rimwe uravuga ati kamba nze ngire buke hajya hama ndindire ico nacu kivuga kwiki kuri ibyo bintu bavuga ati harimo no kuba babanza gushaka kwiteza imbere baronka ubuzi
ego ndavyemera cyane cyane uri umuntu w'umukenyezi urya kuronka ikibanza wifuza wewe uri umukenyezi wize ni ibintu bigoye burya abantu batize bese nibo barongorwa kare ariko umuntu yagiye mu isura kiga abari occupe n'ibindi njewe je sosiye umuntu wese yumvira gukora ikindi kurumva le mariage iguma iri norme mais c'est pas une obligation uravyumva kubwiza rero hariho bese batabibona uko yuko bona kwiga aho akavuga ati jewe umugabo niye diplome abandi nabo ati reka nangure kuri diplome amuwundi nzomurondera hanyuma ariko twebwe ingorane tugirana cyane cyane ngaha aya mu bihugu bya Burayi ni ukurumva umugabo munganya amahera wowe ugatuduga hejuru ugataka umurengera kuri ubona munganya amahera ubona mengo na fariko arakuzanira kiruta icyo usanzwe ufite ibyo byose wari wifuza urashobora kubyiha ariko ukibagira yuko bugira urukundo ruguma ari urukundo kuronka umugabo umuntu akubi iruhande uri umugabo uri umugore kuronka umuntu akubaha kuronka umuntu agutimisa akuba hafi akagutegera mugasobora kugira proje ibyo byari bizoba byiza cyane ariko bidakunze urarindira naho rero tuza kurondera muri kanzenze kubera ko ushobora kuronka benshi kandi bavuye mu yingo myinshi ushobora gutaramo ubutaka n'umutimanyi
hama rero muri kanjenje umuntu araje akubwira John Tdewe nitwa Maeva Bangasha kuyunshira mu muri groupe murumvikanye uraravye Maeva ntari marié namuga Maeva ntawe nzimbwa mfuye kuvuga gukyo nta mugabo nta bag na kina kimwe aciyaza ucusha mu ifoto ya Maeva hama akacayidandaza akavuga ati nde hagucyanci ubwenge rungana gucyanize ibi ni umudan ni umu ndiko mvuga kudandaza ni umushimagiza muri yo groupe canka rivuga wenyene
niwe yishimagiza niwe yigisimegiza kwa zese mba ndamunze niwe yishimagiza ati jewe nduku nuku mezuku nifuza niki agasaba kuba meme exigeant akavuga ati jewe Maeva narize utize bikunda kibipasa
hama agacaza agacaca bigenda gute baca batangatanganwa bose akavuga ati nduwa mbere akunze Maeva ni mundekere bacabagenda bakabiraba
bisura kubyinjiramo ko azema namusize muri groupe Maeva sarondegwa n'abandi bose bari muri groupe uri muri groupe akashaka kumwandikira ariko nukuvuga yuko uri nziza muri groupe nukuvuga ko wemeye yuko uri bibwa kandi uje kurondegwa urashaka guhura n'umuntu ariko nubona iyo biko biraza kama kurinda uva muri etage naho uri muri Canada iyo uri ukarinda kuza kurondera wonyine ukaza kurondera nko muri Afrika ukamara amezi abiri wicaye urondera uwo muhura mutari kumara nahura ugataha
n'amatikarazinze
kurondera urumva biba byoroshye
hamaga Jones Maeva uza kumenya gute ko yaronse atari ko abandanya aronka nka 15 hariho abandi batararonka kugira ngo ntatwara abo bandi
erega dia ni nka kujya nanze ndakubwiye ni hari abo ndiko ndaraba muri ino minsi ndiko ndasatira nubwira umwe muri ko muraganira ni nka kujya uza mu kiganiro Love is Blind ukaganira n'umwe mu gatondo apreme ukaganira n'undi kumugoro ukaganira n'undi nuburaza muri coupe ubu kiri kurarondera
umuntu afise kuguma avugana gushika aronse ati narafatitse ndavuye muri groupe jerekane
ni turaronka baronse muri kino gihe urumva nibo igitangura ariko nitwagira baronse tuzomubwira ati okay dukinjurire rero kubera mwebwe murafatanye niko murafata ama projet yanyu tubireho kugira abandi basasa babandanye binjira abandi basasa abandaye baronka abantu
reka twakire na Edmond kuyundi murongo wa telefone ya Edmond ikaze ku ijwi rya Amerika Edmond uratwumva
ndabumva neza.
Uherehe guide mo?
Ndi mu gihugu cya Kenya mu gisagara cya Nairobi.
Nairobi abakunzi baraboneka canke muri ko murondera muri kanjenje kwa Jones?
Nairobi nago navuga ngo nago aboneka. Uza jewe anini ukuntu mbona imico nyene y'Abanyafrika ukuntu tuba baba bateye naje ndimo tuba duteye ntabwo niyumvamo umukunzi yabava mu gihugu kuri umugabane wa Afrika. Halo,
turiko turakumva.
Ati ntabwo naba nifuza umukunzi ava kuri umugabane wa Afrika, niyo mpamvu nashimye gutanga nimero zanjye za telefone. Je wisanzwe je umuntu numva ninkunda no kuyumvamo sana umuntu yabavaga ku mugabane wa Buraya canke se muri Asia uko.
Edmo, ariko twebwe uno munsi ntituriko turahuza abantu ku ijuru rya Amerika, twababwiye ivya kanjenje. Niwashaka Jones uraza kumurondera, twamutaginze muri poste yacu kuri Facebook, muze kwibandanira ibi byago.
Sawa, murakoze.
Yego, ugire umunsi mwiza.
Ego,
Junse, tugarutse gato rero ku kungene wari kuratubwira ati umuntu arajayo akivuga ni nka kujya ugenda kurondera akazi, ko ndavyumvise kavuga nizi binca hariya nkora hariya mbandanya hariya no kwivuga. Hamko tubizi abakobwa b'abarundikazi n'abanyarwandakazi, nubwo ntari ko ndabashira muri rusange, n'abantu niyo batagusanze ngo bakubwira ati nagukunze kugira ngo urinde kubwira umuntu ngo jewe ndagushaka nagukunze urarifana, kenshi niko bigenda Jones. Abakobwa barandika bakivuga vya vre canke n'abahungu babasotora?
Oya, hariho abakobwa bahora bivuga, rega ibintu byahindutse dia, ibintu byarahindutse. Ndabizi kubera sinzi kwa kubera ubu yamaze igihe mba hanze, ubu nta muhungu yo bakinzana namusimye ngo sindamubwire ngo uri mwiza canke ufate. Hariho akantu bita ngo brush ice, ndongo nuko brise la glace, umuntu ukatangura kumubwira ati mbega urabona ko wambaye saa nziza, cyangwa ukamuraba ukamwereka kamwe ko nawe wasimye. Ubu ibintu byarahindutse, turi muri 2024, si bya bindi by'ababyeyi bacu barinda kubaranga ukarindira umutanta uza kumbwira ati yari hariho umusore, reka tuzoze kubaza ujya musore uko bimeze canke iwabo y'umusore nawe azoze kubaza. Eka ubu uya ni TikTok birizana abakobwa b'ubuya biri moderne, kandi n'abarundikazi n'abanyarwandakazi natwebwe two muri Afurika ubu twahindutse, ndiko nibaza turempa turi moderne. Uruboko kumubwira umuntu ko ari mwiza mpora mbona amatite yo muri Nigeria boko plus amapeyi ateye imbere Afrique du Sud Nigeria bagira amasi bakerekana abantu bari kubaragira mariya cyangwa bose baguma, kandi uzobira benshi bavuga ati twahuriye turi rezo sosiyo, bahuye kubera WhatsApp, bahuye kubera umukobwa yasize ku ifoto nziza, bahuye kubera umukobwa yasize ko kayibe akamakiyaze keza. Urafite icyo gikwatira gutya nawe utebuka murondera, nawe uri umukobwa ukigeza kwifata neza kugira n'uwo muntu abe yatire, nawe uri umuhungu ukigeza kwifata neza kugira nawe ube yatire, mugasanga abakobwa umukobwa ari ubasara kubwira turi mwiza canke niwe mwagushimye etswe uri libre canke n'ibindi bisanzwe cyane rwose. Ubu uyabi nibaza ko ari ibihe tugezemo, ari umwanya tutagifise. Ubu nta mwanya ukiriho wo gupinaria, urabyuka mu gatondo ukirukanga ku kazi ugataha muhira ukaburitekeye ugasanga ubu ibintu byarahindutse, nta mwanya ufise wo gufina.
Ntugenda kuvuga ngo urava urumva aho turi muri bwa buzima bwanyu ubwo ngaho mu mahanga, ntituri mu Rwanda no mu Burundi kamem. Ntugenda
ndiya i Burundi no mu Rwanda se autre chose. Ibihugu bya Afurika ubu barafise wa muso wundi, ariko umuso wo kuranga wamyeho kuva kera narindi. Nje ndazi ndi Burundi kubera nakunda ibintu by'imanza, nama ndi umukobwa waba bahamagara guseriva, ndi umukobwa kerebutse cyane mu manza zose nitaba, naba ndikunda seriva, naba ndikunda iruka hariya hirya, ndabi biriko biragenda neza, ibiriko biragenda nabi. Nigeze amvayo atamubyeyi ambwiye ati jyewe mbega urazi ko mfite umusore urira ndetse umuhungu kandi mungana, ariko ugasanga umubyeyi abamama bo baragurisha abahungu babo atari bakubwiye ati ndetse umuhungu wanjye ndakwemera mbega muzoga.
Ariko rero sinzi umugenzi wanje ndabisa abagenzi ngahanye twamye tubiyaga bavuga ati shabarinzi bakurangira nawe wewe hari igihe bita uba wumva umenga ntiwabigwanyiye, uba wumva umenga sigwawe sigwawe nyene nibyo baje bafundikanya nibizoshika ahantu, none wumva ico gihe hose bakurangira kubera iki umuntu avuga ati bararangiye baragize ikariko ako kantu nta kurumva bavuga abatandukanye bati hakurangirwa wo kwirangira wewe mugahura Imana ikabikoraga Jones
kanje nzira nitso ibereyeho ubuyurirangira, ariko bijya by'abavyeyi navyo ni byiza kubera n'uwo mu mama aba yagushimye ariko ingorane je nabona nuko aranga abahungu badasobotse ugasanga umuhungu ntasobotse naho ari nyina yamukurangi wowe ntiwamushimye kuko uyu mushima waca muronde
abo baranga bose ntibaba bashobotse
urumva hariho ikintu utamukundiye kora uko wowe wavuze ati biragoye hakurangirwa wo kwirangira hajya rinza muranga na umubyeyi yarinza avuga ati je ndafite umuntu wo kuronga nawe abarimo akabaza abari w'akantu bose tukatameze neza usanga ari umuntu nyine basaka gufukafuka kugira agende cyarinda usanga umwana ari umunyeshuri ariko akaba ari kijuju akaba akunda amashuri ariko akaba ari kijuju ariko akavuga ati reka dupfuse azogwa imbere
aze kugwa ku mugore rero ibyangiye mu muryango bagende kubishyira ku mukazana
namushimye ni mwiza umubazo byarabana beza nuwo kwa nakazobagiye mu muryango uzwi bijya mu kirundi bavuga ngo giya
ngo giya wabo nabana
giya aho bimbura
nuko rero abakiri batumwe ko muratwumva urumva kwa gatano no mwanya wanyu twa dushaka ko mubwira ico muterereye mwebwe ivyo kuranga no kurangwa mubivuga kwiki bakurangiye ugenda washimye canke ubanza ukarindira vyo genda gute bo kurangira kumva ari sawa mu rukundo canke ho muhuriye mwibarabara uri kugura mata uri kugura isukari niwe sawa wihuriye nawe mwicaranye ku ntebe y'ishuri muzinanye muzinanye muri vyinshi uvyumvira kwiki muduhe nimero zanyu muciye kuri Facebook yacu VOA Radio yacu hama tubahamagare tuyage turi kumwe na Josephine Johnson Nkunzimana umenyesha makuru yigenga ari i Buruseli mu Bubiligi akaba yatanguje uruga rwitwa Kanjenje ruhurizwamo abashaka kuronka abakunzi Trafice Sanchez ikaze ku ijwi rya Amerika uherehe ga Sanchez
Mere muna rama jarugu mukarewe sari ndi mirengi wa rushuji.
Akabazo kawe kwa Jones.
Nje, chonda waza. Chonda waza. Mungu wa wabuzi nje gucho. Kujamuria grupe nile. Ya wakare di mimi nile wadahuri. Na mwa kawawa akunda na wakawawa kuwa kuhuko. Yemi mawe gucho mo. Mwa yaho. Wenda ingu. Cyangwa se inyungu wabikuramo ni iyihe se ikiguzi nyine njyewe nibyo ndi kubaza kujyamo ni ubuntu tukajyamo tugakundana nkabona nk'umukunzi tukabasha ku rugo wenda tugiye gukora mariyaje wenda akavuga ati njyewe nshaka mariyaje ko tuzagenda kwa padiri tugasezerana
urakoze reka ace akwishura Josephine urakoze ugira umunsi mwiza yego mugabo ga Sanchez imbere y'ukugenda ga Sanchez urafise canke n'ufise wewe uramufise uri kubariza abagenzi ubi ndakwaje kugira ubyongere ko ntihagirize dusambura bavuga ngo baje kurondera abakunzi ku ijwi rya Amerika ako kantu wongeye ko ufise uri kubariza abakunzi ako kantu wongeye koko uri kubariza abakunzi niko twashaka kumva kugira ngo ntihagire uhava ashavura
Nama wareka ngugira kandi kandi. Ushaka kuje ngo kubaka urugo amara kubaka urugo uwo wari witeze yuko mugiye kurushinga akakwika nyine ugasigara aho ngaho. Ubwo aho ngaho nyine nta bintu byinshi.
Ucugaruka muri Kanjenje urakoze ugira umunsi mwiza. Ego Jonse muri Kanjenje ukuramwe iki mu guhuza abakunzi ngo babinjira kuranga ibigenda gute ashaka kumenya inyungu wowe ubivanamwe nk'umuhuza reka twite umuhuza
Ego Diane kubera zewe nzi ngorane ziriho zo kuronka Kanjenje ntizo kwigaririhishwa na n'umutorimo Kanjenje niyagusa niyagira umuntu n'umwe ahubwo azonabeshwa ngo ndeka ndagufase ngo kukuronderera umuntu ngo ndakwandikishe ngo hamutegeza kundiha Kanjenje izo kwa Maria gusa basi nitwagira nka site web tukagira amasavisi ariko turagurisha yandi ariko guhuza abantu kuganje bizo kwa Maria zagusa kugira umuntu asore kuronka atavuze ati jewe nta mahera nari mfite none wabura n'amahera ukabura n'umukunzi byose bigukoranire ko oya nimiburiburi uwo mukunzi usoye kumuronga usubore
wewe uhava uhava
uhava njumusuka ndiko ndiko muri circle familial c'est difficile kugira usubore kuronga ngo bari ko barakurangira ariko bakurangira nabushaka wewe ari kubuni uzokwitsagurira tremetre de ton de sang kavuga ati jewe urya mukobwa na mukunzi urya muhungu na mukunzi niwe numva saka mu buzima
bwanjye Jones Jack ukangumuguma ugumugaruka kuko umuryango reka tukinjire mu mizi kweri ki muryango wakurangira ukari kandi ariwo bagukunda ariwo wakonera ivyiza ga Jones
urumva usanga ari umutanto ariko arakurangira umuhungu azi ugasanga ari nyina wowe yamutumye kujya kwa kera byagenze ariko ugasanga wewe uwo bakurangiye si ukunze ufite abantu bibaza ngo baba bakuzi wewe baba bazi uwo musobora guhuza kandi bihe
kandi urabona ngo uyo ngo mugiye hanze muranahinduka usanga ko babarungitse hari byinshi imigenzo yahindutse n'ico gituma imiryango itamenya bamwe n'abandi
urumva imigenzo tigeza guhinduka urumva aha turi buraya abantu basaba ba plus individualist uvuga amashure yanje isakosi yanje ariko muri Afrika turacyari mu kintu cya family uvuga ngo umuduga wo muhira inzu y'iwacu uvuga ngo inzu yanjye wumva ko rwa ngawe ibintu byose urabyirondera ubu umuhungu n'umukobwa ibintu byose urabyirondera kandi urinze kubirakuya nawuza ngo biguhe gutyo oya umuntu ke urabiguhaye hamba ikindi nacyo nibuke yuko turi muri Afrika turatinya uruvuga rw'abantu turatinya n'igitsure twari tubayeho kubera ubw'abandi iburaya ibura gasa kuva no muhira wambaye neza wa minisize wasizeho hotel wasize ko verni ya nyuma igezweho makiyaje izimbye cyane ukagenda gusa kuri metro ntage numwe akubwira ati wambaye neza
Jense rekana kire Clement Hamachende ngaruka kuko nk'iki kiganiro je uri kuravuga ngo bakobwa niwe wabutse abakobwa ko tutababona muri ko barabaza kanjenje imeze ngutse kukurumva nkugena niteze wabuze ati bakobwa benshi mugabo nari niteze kuno munsi tuza kubana nabo bakabaza ibibazo muri kanjenje mugabo bakabaza wewe wa kanjenje mugabo urabona ko batahari turizeye ko baza kuza kugira twumva ico bibaza nabo twakire Clement Clement ikaze ku jugi America
murakoze cyane ku mikaje
uherehe ga Clement
ndi mu muji wa Ubira muri Repubulika y'Intara ya Kongo
akabazo
bo hanyuma akabazo kanje shaka kumenya mbega kugira umuntu yinjire muri kanjenje bisaba iki aca kurubuga kuri site iyahe kugira ngo bikundike yinjiremo mbega hamwe hoho umuntu amaze kwinjira ntacho bisaba n'ikiguzi cyane icumu ashobora kwishura kwazo kanje nako murakoze
ako yari yakishe Jones yavuze yuko abizi ingene bibabaza kutagira umukunzi no kutagira amafaranga ati sino kwishuza abatagira umukunzi mugabo reka kwishura ko kanzi ashatse ratanga iyo nimero bacako ugira umunsi mwiza ngaho muri Kongo ego Jones Clement arashaka kumenya ingene abantu bashobora ryo kubaronka vyoroshe muri kanjenje kugira ngo binjire bagerageze amahigwe yo kuronka umukunzi
hariho inimero iri kuri WhatsApp ni numero plus 279 ubusa indwi ubusa gatatu ndasubiramo amajana 298 ubusa indwi ubusa gatatu iyo nimero uyanditse ko nije ndayifise ndakwishura tukaganira nkumva icyo ushaka nkabona ubuseri ushobora kuba ufise mu gushaka kwinjira muri kanjenje hama nkate bangakwinjiza kwinjiza muri gurupe ya kanjenje urumva ntihagiye n'amasaha kubaza ariko ngo arashobora kuriha ikintu kanjenje ni yagusa kanjenje izokwama ari iyagusa urukundo ntirigurwa kubwanze umuntu wese arakwiye
ako kantu Jonse
iruhande bijya bavuga ngo pase a côté des flandres aux multiples visages umuntu ashobora kubiryoherwa utubaye kuronka umuntu mwumvikana mugashobora kugira n'iyo mariage c'est encore mieux parce que mariage ni c'est la première institution divine yabaye instituée par Dieu kandi no mu bitangaro Yezu yakoze igitangaro Yezu yakoze muri Jean de bavuga ngo Yezu yahinduye yari igitangaro kibereye muri mariage nubwo ko nabo nyine yemeye mariage yakonfirme mariage
Ariko ako kantu uvuze ko urukundo rutagugwa Johnson nimba rutagugwa none ko bavuze ngo benshi bari bishakira diaspora izamu yingana ruyigi nti bariko barahuza cyane muri zo za kanjenje bica bigenda gute wumva hatari wo kwivugurutsa
ndandi bazamaze kumva nk'abakobwa babiri akubwira ati jewe se shakuburaye endera shakumwana waruguru erega abantu ofite abantu bose bari kizemo ngo abana abana bumugisa kandi bubaka kandi n'ibyo kubera ama divorce menshi aba hagati y'abana bumugisagara Beti leba wakabona, ibyo biba kubandi, bakibaza ko nabo nyine bishobora kuba baka prefera kuzorongo kwa n'abantu baruguru. Narumvirije n'abandi bamama babivuga, je hari umama yikaze kumbwira, je na muhungu wanje n'umwe azotwarwa, azontwara n'umukobwa mu gisagara n'ibikunda. Ibikunda, ararahira arengwa, kandi atari wazo murongo.
Aya yagisagara muragowe, muzoca mubigenza gute?
Urumva muri kanjenje biriho mariho na ega si kanjenje gusa hariho na no kuri Facebook hariho parti ura ushobora kuraba bamwe abakunzi hari hantu ushobora kuronderamwe abakunzi hari ama site ya dating ni menshi cyane aruzuye pa gushobora kuronka umuntu wese tutomi umuntu wese ariko aronka uburyo bwiwe ariko simvuga ngo mbaka ngucubwira mfiye anje ijo nibyo nashaka yuko abantu nibatihendeko urashaka no kugira umukunzi hariho abantu benshi bavuga ati je nagize Maria zinarahejeje nagize Maria zinarahejeje ubu icyo nifuza ni ukuronka umuntu dukundana tugumana kubera naragize Maria naradivorosheje ubu nosubira naho nyine nahava divorce akabivamo gutyo
Johnson ngundire na Kire Jean Longue hama mbwahari hakabazo kaguma kangya ku munwa ko kubaza nimba urukundo rugufise itoto nk'urwa kera urumva kurangwa kuranga kugira iki ku hari abashobora kubaza ati urukundo rwacase rya toto rya kera turakagaruka ko kukabaza inyuma ya Jean Longue Jean Longue ikaze ku juri America uherereye ga Jean Longue ikigara akabazo ka mbwa uvuga umenga si weekend ntikigenda neza numva umenga uri kuvuga nkaho umenga ntushwashwanutse uduzi jubwira ngo tukumve nta kundi reka tufate Marcel kundi murongo wa telefone Jean Longue turumva atari ko aratwumva kugira ngo duhakanya abandi Marcel ikaze ku juri America
murakoze cyane kandi ndabasuhuje
uherega Marcel
ego ndi kigari mu Rwanda bisanzwe ntago njya nkunda guhindura ahantu mba nakomeje kubumviriza ikiganiro muri kugirana ariko nagize amatsiko iyo twavugaga umuranga iminsi yashize cyangwa se mu myaka yo hambere tuzi neza ko ari umuryango wahagurukaga nyina akajya kurambagiza rimwe na rimwe kera banarambagizaga umuryango wakurambagiza umukobwa
kurambagiza niko kurambagiza ni kuresha mu kirundego nayo sigura abatumva kurambagiza ico bivuga mu kirundi bandanye
yego hanyuma uyu munsi social media cyangwa service sosiyo zigira uruhare cyane mu guhuza abantu ariko ndashaka kumubaza niba ubwiyongere bwa divorce ziri hanze ahangaha bidafitanye isano nuko abantu umusore n'umukobwa bari bwaho basigaye bihurira bahujwe na social media ugereranyije nuko kera umuntu yagendaga akabanza kwiga imico y'umukobwa n'iwabo w'umukobwa bakiga imico y'umuhungu deja noneho n'abakundana batabizi bakazahura nyuma ariko uyu munsi social media zikaba zaragakemuye niba bitaba ariko bituma imibare ya divorce ari myinshi cyane nicyo nashaka kumubaza
urakoze ubwo n'umunsi mwiza Marcel ngaho mu Rwanda ego Johnson akabazo kavuye mu Rwanda kwa Marcel
ego just genda kubwira nibije natangure ko mvuga ni maisha ni karate ni kuna gupata na kosa urashobora kuba warize umuntu mwariganye mwaramaranye imyaka itanu itandatu cumi mugikundana hageze kumubwira Maria zibikanze burya abazungu mu bwenge bwabo hari ibintu kabeme ndabemerera ko nje burya ndakunda bajya abantu bavuga ati reka tubane tubanze tubabe daboro yuko ava Marcel parce que le mariage c'est aussi une association n'abantu babiri bagaragaza ko bagatsira ibintu hamwe bagakorana ibintu hamwe bajya abazungu batangura kubana kenshi ntibakora bavanze parce que uwa wamenye yuko ari kimebwe nabyuka adakira petit déjeuner atazi gukurisha seti atazi gushira esime yoge yo yanaguza vuye muri duce ahitegeza kuja izo ngeso dosubizitse cyo kugenda ku muntu utike tumenye ingeso izo ngeso rero nuvuge ngo ingeso ngo ya papa na mama ngo niyo y'umwana umwana ababyeyi baramurera ariko akagira ingeso zidasoma ababyeyi hariho abana benshi baba bafite ingeso nziza gusoma ababyeyi kuri tukavuga ati ujya se we yahora agira ibintu yarashobotse tugasanga umwana nawe ntiwadashobotse nuko ingeso z'ababyeyi upako bazishyira ku bana kandi n'abana ingeso zabo ntibazishyire ku babyeyi urashobora kugwa ku muntu muzima mu kubaka ntigiye mu divorce nicyo gituma hariho abantu gusa n'ubu baguma babona mariage ko ari ikintu cyiza ari ikintu kizima umuntu wese yarakwiye kujyamo ariko rero abo bose rero baba bamaze kugira izo ngorane bakavayo nabo nyine nabo nyine ntibace biyebura ariko ntihagire n'umwe yibaza ngo est-ce que mari divorce ubu yaziri nyinshi kubera abantu baronderwa kuri réseaux sociaux erega umuntu atangura gushima umuntu utangura gushima isura utangura gushima ukuntu yambaye
amanuzenya Johnson kakabaje nakubwiye ko kaguma kambaba ku munwa akivyerekeye itoto ry'urukundo rwa kera n'ugubu nimba utangwe gushima ku mubiri ku mutima umubiri umubiri no musho shobgenda urabizi mwibarabara puku bakabara ku konze gatonyi kuboko canke izo zaraza witsikamererwa nabi canke ugutwicitwawe ugasanga cha kintu yakunze n'iki kiharari ku mutima wo uragumaho none wumva nimba muri uko kuranga hashigwa imbere ubwiza amafoto ingene umuntu asa ubunye hari na twa filter dukora kuri Snapchat umuntu arazaga kwita kwifoto kagira ngo ni ugwa rukundo none wumva itoto ritari ko rirajanwa n'ivyo byo muri social media nkuko bakunze kuvyibaza
ariko si social media aho mwahuriye n'umuntu ntiharanga uko muzokundana niyakujya bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa nibwo umugezi bwami ariko ubwenge bwiwe nibwo buzoranga igihe azomarayo ubwiye kuba kuri kijuju bizokugora byese nico bako bibaza ngo urugo ntirurondegwa urugo ruraharanigwa ndetse baraswana baheze guswana ngo ndahere ndigire kwa papa na mama kweri bafise impuvizo jahe sepa kubera mwahuriye kuri social media mutazokubaka mutubamuguhuza mwahuriye mu by'amafamiye mukavana ubu nuko la societe iraha liberté cyane abantu igwa liberté yo kudivorsa ukazo utakimukunda utakimushaka ariko icyambere utangura gukunda kenshi Diane utangura gukunda isura ego nashaka kugira accident nihagera utu si utangura kubona yuko yamukunda urukundo nyakuri no kuvuga yamukunze umutima akavuga ati naho yahiye yarekora teka arasa isuri sanabi yageze accident cyane yatitse kuguru mbanda yenda mukunda kora ndamufise ku mutima uramukunda ni wakunze iyo imaze yonyene afite kora afite ni kindi kiruta iyo sura
yego reka umwundire gato turuhuke gato nyatubumvisha akaririmbo akuki k'urukundo ka Romeo na Pacific hama duce tugaruka ku mirongo ya telefone nawe bandanye tubwira ibya Kanjenje Johnson tugumane ku murongo twumvirizanya kano karirimbo ni akuki k'urukundo ka Pasi hamwe na Romeo nganarisavye akuki k'urukundo ka Pacific na Romeo ariko mu buhinga bw'ivyuma bambariye ko kadashobora kuboneka ku rutonde rwa rirutegekanije kuri utwo turirimbo ariko ntaco naka anye kihamuhura keye twibaza yuko aho muri kariko karaba ahimbara mumviriza ikiganiro turiko tugirana na Josephine Jones Nkunzimana Jones rero imyaka nayo uraraba ukavuga ngo imyaka yabinjira itangura kuri ingahe gushika kuri ingahe kugira ngo winjire mu kanjenje
umuntu wese ufite imyaka kuva ku myaka 18 ashobora kwinjira kubera niyo myaka yemejwe n'amategeko sino narimeje ko ntariho n'undi muntu yanditse ariko aravuga ibintu bijyanye n'imyaka ariko avuga ngo hariho aze bitango aje du premier mariage aho kubera ngo uya bari hanze konte les sociologues abantu bose bigibijanye n'imigenderanire y'abantu n'imibereho y'abantu bari hanze ko teye kongo uyu muntu ashaka kugira prise de mariage zose zikanga hama ngo igituma imyaka yagiye iragabanuka imyaka ya mariage ya uyigendira duga cyane ugasanga umuntu agiye kugira mariage atevye cyane ngo kubera hagiye ngo na scolarisation kera abantu nibiga bafufura guca barongora urumva niga kujya bavuga ati nyagiye ku rugamba urumva yagumye mu hirarongora umukobwa yari imyaka 23 umuhungu nawe ikaba mu myaka 32 aho byari mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajenerali
90 no kuvuga ku 18 hama uwimirirwa ni ngai hadze nk'umutama wa 90 urashiramo muri kandende
igeni aza ku mutama wa 90 azoba kibasha Diana ariko niyo abyifuza kaze muri kanje ko muri kanje n'abantu bose bashakwinjira
urukundo hari wugwimirirwa mu myaka
bavuga ngo 77 ariko nibaza yuko n'imyaka ijana irimo uyifitse akabona biramukundiye hari buturabe yuko bikunda
eh none ga Johnson ugeranije kuraba aba ibiharuro by'abakobwa babyitabira abakobwa n'abahungu nari bande bariko baritabira kurondera abakunzi cyane bice muri kanjenje
nzembo narabahungu cyane abakobwa benshi aracaye ni box akambira ngo
twumva mu buhinga bw'ivyuma itelefone ya Johnson itari kwiracamo bace basura bamuturonderere mukurindira turumviriza Fernando mukanimbo kiwe Belesima
on pourra lire en lettres d'or je t'aime encore et encore un vagatima gatera Bambuze kongu kunda Tua kundanye Tukiriba dosana Deka mwibitse ma Tubwira n'utujambo Tunezeze umutima Hari kera cyane Tutazikyobigana none Dore twikomeje urukundo rudugasana My baby from auntie Mumva no kutagiri ebyose Nibi sanswe Aho vigeze jenu Mumva ngomba kusara Aiwe Kukunda chane nga ojo Marija nyuma
Akariri mbonyi Belisima ka Fernando John saragarutse kumurongo wa telefone John se twariko turakubaza rero tubwira ngo abakobwa hakubikubwira hakujamo muri kanjenje bidandaze bivuge bavuge igituma kana kayo bakunda kabaha meta ni kintu byo benshi ubunye no bavuga cyane bagusanga muri iwawe muri message bakakubwira ati ndonderere niko bimeze ni kubera iki none
ego niko bimeze urabona nk'uwo mwanya gusa duheje kuvugana nkeje kuronka message zikanga 16 abari kubarumviriza abari kubambira ko baranse inomero ubunyene mu kiganiro kiko kiraba ariko murabo bose nta numwe ndabona umwe ashora kuba umukobwa ariko abandi bose n'abahungu
abahungu ni gute ni plus 257 mu Burundi cyangwa ni he
abahungu ndabona plus 250
mu Rwanda
plus 40
mu hagani
toy 50 ni nyinshi nibaza ko nabo nyene ngira mu gihugu cy'u Rwanda urukundo nibaroronka gose nkibacumuru bose usanga bese ari imbuzi ariko iso no kugira dia
drones ndagusabye imbabazi
ndifuza yuko umuntu wose azo muri kanjenje kandi ije zotya iyo umuntu wose tiko turaganira kugira ndamwinjize muri group ndamubwiza ukuri ntuze ushaka 100% umuntu ari 100% parfait uwo mugore ntaba n'uwo mugabo 100% parfait ntaba wewe ndara n'ushikana 180 uzoba kwize kandi ibyo bindi 200 bibuze uzobikorere ko kugira zobikwize akwize iryo jana wowe ushaka kuri umuntu ni umuntu buje mu umugabo agiwa n'umugore kandi umugore azigwa n'umugabo baranavuga ngo n'umuntu atunga aho
umuhisha atunga aho umugore
umuhishije nibi bavuze yuko ubuye abantu bagira prize mu mariage kugira mariage ya mbere ya kabiri ya gatatu ukaza kugira ya kane ari wonse umuntu muzoguma no buzima bwose n'ubwo wararushe nawe ku mutima no kumubiri byanse ruburushe parce que biraruhisa
kuguma uvana n'uyifata na n'uyu ibintu byoroshye sinu byoroshye hamanone gajonze ugerageje kuri aba bamaze guhura biciye wawe muri kanjenje ubona bifata umanya ngana gute kugira ngo wa mayiva twavuga atari no muri groupe azoshimane n'umundi muntu wundi bagere kugwe kugwe kubwira jonze twe turagiye twaheje ri byacu ndateke valise ngiye kugira maria jundi na wati twabikoze byaheze warakoze kanjenje irakabaho bimara umanya ngana gute biciye muri ivyo bintu byo guhuza abantu kugira ngo urukundo wumve ko ari go atari urukundo rwa ruri fake bagiye barafatanganya ibidashoboka
nibaza yuko igihe nanguza kanje nje muri MFM umuntu wa mbere yagize mariage nabonye zihuse twabimenye kare byamaze nk'amezane
amezane ukaburamenye umuntu muzobana umuzima bwose ga Jones
ego ari ku nungo mutse paretre kwari yaragize deception wakavuga ati jewe mbonye umuntu duhuza bukebuke nabukebuke nariteguye n'ubuzima bwazi burundi yuko umuntu aba yaguze intebe yaronde amahera yo kugira agire urubanza akora atagira mariage bitaguranye n'umufiya wewe yari mutse kavaye deci akavuga ati jewe ndonse nkabona turahuze tuzatugira mahia abona abantu vraiment no vuga ngo narinzi uya urumva sinye kumenyesha makuru hari i Burundi kugira nze ndaguma na contact nabo ariko ari abandi benshi nyuma yabo bagiye barubaka bamaranye amezi atandatu ko ndikiganiro tutamaze imyaka myinshi nigenda hava
muri ubu unye ibi bishasha vya apana bivya bindi vy'imbere ya 2015 ibishasha vya vyo muri kanjende ku rubuga rwawe rundi harabo bamaze kuvuga ngo twebwe turi muri iyo nzira yo kwigendera
oya niba tugitanga urumva nituramara n'ukwezi ariko nibaboneka nzobabwira ndifuza kuzogaruka ngahandi babwira bina abantu bagarutse akatubwira ko baronse nanjye nzogaruka ndababwire nti hariho abaje bagire na temonyaje mwumve yuko ari ibintu bishobora kuba bikunda
twavuze ngo abarondera cyane watubariye ko benshi bariko barondera abadiaspora barondegwa na Heburaya Amerika Canada he barafise aho barondera cyane gusumba ahandi
oya nta uri kwarondera kubwira mu diaspora nakubwira ngo jewe ntaronse Canada singenda sanke nawe tuzoganira ariko benshi hariho abahungu benshi abari Buraya abahungu bangana n'abakobwa barondera ariko bari muri Afurika n'abahungu cyane barondera abakobwa bari Buraya
imyaka iri hagati ya na
imyaka ni yose nko hari ge uzubona hari umuntu afite imyaka 50 ngatangaranira na 50 n'ubuntu naru ati nawe Buraya urahabura habona aba ndakomeje ko je mfite imyaka 41 kandi nanze ngironde
uracarondera kandi wumva ufise
ufise netera kuzoronka kubera kuko wenyine biraruhisa umutima
none ga Jones aho hantu muri ndondeza ntacura hano ba ariwe wabitangura
jewe urupa zena n'umuzo ndondeza ntano mazorondeza je prova bambona nk'umuranzi kandi ariko nina bamwe umuntu muzima sinzoreka kumutakira nanze kubera ndabyifuza ndabishaka
nuko reka tu tukwifurize yuko ni wagaruka uzotubwira ko nawe waronse turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro Jonse sinzi rero akajambuka nyuma wubwira kubumvirije kano kaga kino kiganiro ca cuno munsi kuvyerekeye ivyo vy'urukundo ngene kanjenje bashobora kwitwaramo neza kugira ngo basore kuronka uwo mukunzi wo tekerera iki akajambo abatwumvirije
abumvirije bose nagiranda bashimire ko nabashoboye gutega amatwi kino kiganiro hama nk'aba ngira abandi bose umuntu yoba yumva ashaka kwirangira abibone ko ari ibintu biri normal cyane gusa abibone ko ari ibintu biri normal ashobore kuza kwiranga ati jewe ndiko ndarondera ntihagire umuntu ati urukundo ndarondeye sur les réseaux sociaux uyu urukundo rurashobora kuba tuvemen ugashobora kuronka umuntu ama ntihagire n'umwe aza arondera umuntu ari parfait kuko aba ari parfait n'abari hama batekane abatari ko bararonka bibaze yuko neza ntigeze bazoba bari ko bararonka kuko ubuya avec le même le divorce bariho hari gihe usanga uguye no kuwamaze kuba divorce umenye ko nawe nyene nk'uyo muntu amerite n'isobono chance ashobore kuronka ubundi buzima mushobore kugira ubuzima bwiza
urakoze Josephine Johnson Nkunzimana nibutse kurumenyesha makuru yigenga akabatiza amajwi haba mu kugira kurangisha ibintu ama publicite no mu bindi bitandukanye watanguje urubuga rwa kanjenje ruhurizwamo abakunza abashaka kuja mu rugo rubuga basubiye kumviza kino kiganiro harimo numero ejo nitwongera kukwikora kugira ngo uze tuyaga ivyo urukundo canke ibindi bitandukanye uzoze utukundire tuyage nkuko wabigize no munsi tukwifurize kuronka umukunzi nawe kandi ugire umunsi mwiza ngaho urusere mu bubirige urakoze cyane tushimire muhinga bw'ivyuma ingenieur yadufashije ku majwi hamwe na Nadia Tahabari kumwe kuri micro yari Diane Nininahazwe akarimbo duhereje ko na Junior Juno Kizigenza ni birenze